VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe na Ange Fidele Niyongabo mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha amukurikirana ibiganiro byacu kuri radio nshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Kuba rero umuntu yafata nk'ibiro bitanu by'ifumbira akandika ko ari 500 noneho leta ikaza gukoresha kwishyura amafaranga ya nkunganire kuri ibyo biro 500 byaba ari ikibazo.
Uyo ni Geraldine Mukeshimana umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi mu Rwanda avuga ku byerekeye kugeza intabire ku barimyi n'aborozi mu Rwanda. Amerika iriteguriye gukuraho ibihano iyafatiye igihugu cya Myanmar. Hillary Clinton ategekanya gusubira kubandanya kwiyamamaza ejo ku munsi wa kane. Amagara Shimon Peres yari umutegetsi akomeye muri Israel ntifashe neza nyuma yo kwagize ibibazo byo mu bwongo. Aya makuru n'andi makuru twabateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugumye ku maradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye gukuriraho ibihano mu vy'ubutunzi cafatiye igihugu ca Myanmar inyuma y'ibiganiro mu ngoro yiwe Maison Blanche yagiranye n'ubonwa ko ari we mutegetsi w'igihugu ca Myanmar Aung San Suu Kyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ziriteguriye gukuraho ivyo bihano vyafatiwe ico gihugu citwa Burma u Birmania mu gihe kitari gito. Imbere yaho Obama yarungikiye ikete inama nshingamateka ya Amerika avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariko zitera zija mu nzira yo gufata ingingo yo korohereza ubudandaji n'igihugu cya Myanmar. Iyo ngingo ikaba yari yahagaritswe haraheze ikiringo kirenga imyaka 20 kubera icyozwa ry'agateka ka muntu muri icyo gihugu. Ari mu ngoro kwa Perezida Obama, Aung San Suu Kyi yasavye ko ibihano vyose vyafatiwe igihugu ciwe bigeramiye ubutunzi bw'igihugu vyo kugwaho. Akaba avuga ko naho igihugu ca Myanmar cagize intambwe mu nzira yo kuja gitera mu nzira ya demokrasi hakiri vyinshi bigikenewe gukogwa. Aremera imishamirano n'umwuka mubi ubandanya hagati y'imigwi y'amoko 135 igize igihugu ca Myanmar. Akavuga ko leta yiwe ishimikiye kuri ico kibazo mu kuvuga ko atari ikibazo bashobora kwihoza. Ayandi makuru, Hillary Clinton ategekanya gusubira kubandanya kwiyamamaza ejo kuwa kane inyuma yo kwagize ibibazo vy'amagara. Yagize ivyo bibazo inyuma yo kwavuye giturumbuka ku munsi w'Imana urangiye mu birori vyo kwibuka imyaka 15 irangiye habaye igitero c'iterabwoba mu gisagara ca New York aho ari ku itariki 11 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2021. Amasanamu yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye Hillary Clinton adandabagirana imbere y'imodoka yari irindiye kumutwara. Amasanamu yerekana abajejwe kumurinda n'abafasha biwe bariko bamufasha kwinjira muri iyo modoka. Mu itangaza abajejwe igikorwa ciwe cyo kwiyamamaza batangaza ko Hillary Clinton azoba ari mu gisagara cya Greensboro muri leta ya Carolina yo mu buraruko ejo ku munsi wa kane aho azoshikiriza imigambi afitiye abanyamerika izotuma igihugu cyabo gikomera kurushiriza. Mu gihe abandanya kuruhuka, Perezida Barack Obama yarahamubereye mu kuja kumufasha mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu gisagara cya Philadelphia ku munsi wa kabiri. Perezida Obama yabwiye abamushigikiye ko umugambi wiwe ari ugutuma Hillary Clinton atorwa kuyobora Amerika. Obama yarifatiye mu gahanga umukandida w'umurepublika Donald Trump mu kuvuga ko adakwiriye na gato guserukira igihugu mu mahanga no kuyobora Amerika. Yaranebaguye Trump kuba yahayagije Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu kuvuga ko ari umutegetsi akomeye mu gihe atera ibihugu bito bito apfunga batavuga rumwe na leta anumya itangazamakuru kandi yatumye ubutunzi bw'igihugu buja mu kiringo kirekire c'ibibazo bikomeye. Muri ico gihe leta ya New York yatanguye itohoza kwishyira hamwe ry'umuryango w'umukandida w'umurepublika Donald Trump. ivyo inyuma yako makuru yashizwe habona ko ata amafaranga yigezaha iryo shirahamwe kuva mu mwaka w'2008 avuga kandi ko yigeze gukoresha amafaranga y'iryo shirahamwe kugira gure igishusho kinini ciwe. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amagara ya Shimon Peres yari umutegetsi akomeye mu gihugu cya Israel ntiyifashe neza inyuma yuko agize ibibazo byo mu bwonko. Ari muri koma yashizwemo n'abaganga mu bitaro byo kumugwa mukuru Tel Aviv nyuma yuko aviriranye bikomeye mu bwonko. Mu gihe igihugu kirindi bikurikira Peres avugwa ko yamara yatoye imitende gatoyi, Rafi Walden umuganga wiwe akongera akaba ari n'umukwe wiwe avuga ko afise amahigwe y'ukurusimba. Yamara avuga ko atanumwe ashobora kumenya muri iki gihe kuvyerekeye nimba gusubira kumera neza mu bwonko ari bintu vyitezwe. Shimon Peres muri iki gihe afise imyaka 93 yarigeze kugira ikibazo c'umutima mu kwezi kwa mbere. Muganga Walden avuga ko imbere yuko ashikirwa n'ibi bibazo vyo mu bwonko amagara yiwe yarameze neza cyane. Shimon Peres yagize uruhara rukomeye muri politike y'igihugu cya Israel mu kiringo kigera ku myaka 70. Yabaye umushikiranganji wa mbere wa Israel inshuro zibiri, yarabaye kandi umushikiranganji ajejwe imigenderanire, umushikiranganji ajejwe kugivuna abansi n'umushikiranganji ajejwe ikigega. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya mu funyafunyo UEFA yatoye uno munsi wa gatatu n'amajwi 42-13 umunye Slovenia Alexander Keferin kuba umuyobozi mushasha w'iryo shirahamwe. Keferin azosubirira Michel Platini wo mu gihugu cy'u Bufaransa yaziririjwe gukora imirimo iyariyo yose y'umupira w'amaguru mu kiringo cy'imyaka 4 mu kwezi kwa gatanu kubera yarenze ku vyerekeye kwigenza neza mu mabanga yarajejwe. Keferin yatsinze Michael van Prague yari cegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe UEFA, niwe muntu wenyine bahiganwa. Azorangiza ikiringo cha Michel Platini gushika mu mwaka w'2010. Keferin avuga ko ari iteka n'amabanga akomeye kuri we, amenyesha ko kugenwa kuyobora ishyirahamwe UEFA bifise insiguro ikomeye kuri we. Atangaza ko igihugu ciwe cha Slovenia cishimiye cyane gutorwa kuri we mu mabanga y'ukuyobora ishyirahamwe UEFA. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya kudukurikirana kuri FM 88.8 bice bitatu no kuri FM 104.3 Kigali mu Burundi, ni kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC makuru yo mu karere tuyahe mu Rwanda. Inama y'abashikiranganje yakoranye kuri uyu wa kabiri itariki 13 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2016 iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemeje uburyo ushasha bwo kugeza intabire ku barimyi n'aborozi. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboye.
Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru uyu munsi kuwa gatatu, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Geraldine Mukeshimana yavuze ko uburyo bushya bwo kugeza inyongera musaruro ku bahinzi harimo amafumbire n'imbuto buje nyuma y'amanyanga yatahuwe muri ubu bucuruzi, ndetse ubu hari abacuruzi bakomeye batangiye kugezwa imbere y'inkiko basabwa ibisobanuro ku mikorere idahwitse yagaragaye muri iyi gahunda. Uyu muminisitiri yavuze ko hari ahantu hamwe na hamwe habonetse amafumbire atujuje ubuziranenge yagiye ahabwa abaturage, cyangwa abaturage bagahabwa amafumbire make kandi bakandikirwa ko batwaye menshi.
Kuba rero umuntu yafata nk'ibiro 5 by'ifumbire akandika ko ari 500, noneho leta ikaza gukoresha kwishyura amafaranga yankunganire kuri ibyo biro 500 byaba ari ikibazo, cyane cyane ko n'umuturage aba atabibonye ntabwo biba byageza mu murimo. Tumaze rero gukora iryo genzura twarebye uburyo twabikemura, noneho aho hagati rero dushyiramo indi kampani iri independent izajya ikora ako kazi ko kubivana kuri kuwazinjije mu gihugu izigeze kuri agrodira inakurikirane irebe yuko izo nyongera mutasaruro yazikoze yazicuruje abo avuga ko yazihaye. Ibiro avuga ko yagurishije ko ari byo banarebe yuko zageze mu murima.
Abaturage ntibahomye kuvuga ko bakwa n'ababagurisha amafumbire amafaranga menshi mu gihe bagiye kuyigura, cyangwa bakaka amafaranga atajyanye n'ibyo baba bakeneye ndetse rimwe na rimwe bagategekwa n'umubare w'ibiro bagomba kujyana. Ibyo kandi byongeraho n'abavuga ko bahabwa imbuto zo gutera nazo zituje ubuziranenge, ingaruka ikaba yuko bazitera bagasarura ubusa, inzara ikinjira mu miryango yabo.
Intanga murango dufite inzara kubera ko imbati niyo twahingaga tugakuraho amafaranga umuntu akabona umwenda, imbuto yaradupfanye nako nta kigenda muri make
kubera imbuto yapfuye.
Imbati niyo yari duhaga, niyo yari tugize intanga.
Ifumbire kandi bakatubwira ko ikiro ari magana yo kandi wahagera bakagutegeka gutwara ibiro 20. Ubundi ibiro 20 bizaba bibuza ngahe? 6.
Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi avuga ko Leta ubu yatangiye gukurikirana abantu bayambuye muri ibi bikorwa byo guha abaturage inyongeramusaruro. Leta ikurikiranye abo bantu amafaranga arenga 300,000. Leta kandi imaze kwirukana abantu barenga 200 bari mu bucuruzi bw'inyongeramusaruro. Leta yakanguriye abaturage gukanguka kugira ngo ntihagire ababarya utwabo.
Abaturage banamenye yuko hari amanyanga ko ashobora gukorerwa muri nko kuza bakavuga izina ry'umuntu bakavuga ko yatwaye ibiro 50 y'ifumbire atabitwaye, ni icyaha kinahanirwa gikomeye cyane. Abaturage bagomba kuba maso ku buryo badakoreshwa mu bintu nk'ibyo. Ikindi basabwa ni no gutanga amakuru. Ubu ngubu twongeyemo icyangombwa cy'ubutaka, ingano y'ubutaka iri ku cyangombwa, ni ukugira ngo tumenye ngo ubutaka buhari buhingwa bungana iki.
Minisitiri Mukeshimana yavuze ko 50% by'umusaruro uboneka mu buhinzi uva ku ifumbire yabaye nziza ndetse n'imbuto, ibindi bisigaye bikava ku bihe byiza by'imvura cyangwa izuba cyangwa se no kumenya niba nta ndwara yabonetse mu myaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje mu ikambi y'amahama mu Rwanda nyene. Muri iyo kambi abana bizanye bafise ikibazo cyo kubaho, ibi ngo bigatuma bakora ubusuma bubangamira cyane imiryango iba muri iyo kambi. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Ko ndi imbobo ahita wongera akavuga ngo ndara ku muhanda ngo ninze ngo sinze ndaca no mu bantu.
Uyu ni umwe mu bana baba mu ikambi ya Mahama bita imbobo, aribo bazwi mu Burundi nka mayibobo, ni ukuvuga abana bo mu ibarabara. Aba bana bari mu mugwi w'abana bizanye baba batarashikana imyaka 18. Benshi muri aba bana ntibiga. Babwiye Ijwi rya Amerika ko kubaho mu ikambi bibagora kubera uburyo. Uyu asa n'uko ari mukuru muri bo, avuga ko bagira ikibazo cy'amasafuriya batekamo.
Twebwe abana bitsanye na bavyeyi n'umwe twatsananye, ariko tumaze gushika ngaha umwaka urahetse isafuriya yo gutekamo ntitwarose na gatonya. Ubu tubayeho kunyene dufashe igaramba turitwara ku isoko. Tumaze kuyitwara ku isoko niho rimaze gutoboka udufaranga, n'usanga abana bamwe turiko turiba kubera ati amasafuriya baduhaye utwo tugarama tutewe dutega tuje kuduteka. Nicyo kibazo cy'iwacu. Twebwe icyari gikwiye gukora ni uko botanga ibikoresho hano mu babihaye abandi natwe abana tukagerwaho. Ikindi nacyo barakunda gutanga nk'impunzu ugasanga tirosaba imiryango, twe natwe abana muri plani tutironga bakaturenzako. Hariho nyine ababura none nk'ubu bonye ugira uburare ukaraba nta muntu wajya kuganyira ugira gute, harimo babe bapfamwo bakajya kwiba.
Kureke mutaje mu miryango?
Eh, mu miryango uwo muntu woronka mutapfuye nka hamwe wogenda kwifatanya nawe uwo mukura he hageze gutaha vyo ugenda gute.
Aba bana barababazwa nuko babita imbobo arizo mayibobo. Bamwe mu bo twavuganye bafise hagati y'imyaka 10 na 15.
Ko ndi imbobo ahita wongera akavuga ngo ndara ku muhanda ngo ninze ngo sinze ndaca no mu bantu byonyine. Isi ndara ku muhanda ndara ahantu nyene nkagenda nkahariya ahantu hari amabati agaragara nkarara. Eshwishwishwe nta muntu yiba.
Warabuze umuryango none wajyana?
Inete ni ntuza ni sabune yo kwiyoza mugaya arayinyine ege naridanye 13.
Impunzi ziba mu ikambi ya Mahama zibabazwa no kubona ata kintu bashobora kubika mu ihema iyo bagiye mu bikorwa bitandukanye. Aba bana ngo baca birara mu mahema bakiba uturiyo twose. Uyu musore avuga ko babazwa n'uko atanushobora guhana abo bana kuko mu Rwanda aca yagirizwa guhohotera agateka k'umwana.
Bamenye kuba bararibira ata muntu abajene akora ibyo ashaka wenyine kuko namba nyibye nkamukubita muhoteye umwana. Mwico gihe ahubwo namukubise nije nza kumuhongera nkamuri. Ni ukuvuga rero mwico gihe aca akora wenyine ibyo yumva ashatse kuko amategeko yose mengarabimurekurira. nawe aciye aza mu muryango ukamutunga aje kwigisha abamwana biwe yakuriye mu muryango umva nico kibazo cyose nka niki makiyagaruka sanga ni ibintu byo kubatora benshi bari kubaranka kubiye kubatora impamvu nizo cyambe nico uko uraho bana nyine bakabegeranya akabanza bakabigisha kubana n'abantu neza ko urumva afise bamenyere kuba mu buzima nyene bwo kwigenga ibyo bintu byo kubona kumwe ngo barijuru y'amategeko banza bakabakuramwo
abana bo muri plan bo barananiranye na abana bakiri bato babakuye kuregwa mugabo izo ndero baba bakuye kubaha ni ziba zikwiye umwana inderiva hasi mu mwanya bo indero umwana ngana nk'uyu nta kamaro kiretse uhaye nk'umuvyeyi yo bamukurikirana buri munsi
aba bana basanzwe barabwa n'umufatanyabikorwa wa HCR uwo bita Plan International irishira hamwe aba bana baremera ko ribafasha ariko ngo ivyo babaha nibiba bikwiye HCR ivuga ko ibitigiri vya abana bari mwibarabara biri hasi cyane kuko benshi mu bana b'impunzi bari mu ikambi bariga Azam Saber alongoye HCR mu Rwanda amenyesha ko igitigiri cy'abana bo mwibarabara naho ari gito ataho gifata minenegwe ahubwo asaba abavyeyi ba mu makambi gufasha mu kurera aba bana
This is also a community issue a child which is not going to the facility
Kubisanzwe abana babaje bizanye muri yo kambi ya Mahama bagenda bashigwa mu miryango ariko bamwe mu bavyeyi bavuga ko kurera umwana yamaze kumenyera kwibana biba bitoroshe nabana nabo bavuga ko kuregwa n'umuvyeyi muhuriye mu ikambi ari umutwaro mu ikambi ya Mahama Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
radio ijwi rya Amerika i Washington DC umugwi w'abashinga amateka bajejwe ibibazo by'ubutunzi mu nama nshinga amateka mu muryango wa Afrika y'ubuseruko uherutse gukora igenzura ryo kugena ubutunzi bwakoreshejwe n'uwo muryango gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
umugwi w'abashinga amateka urera ubutunzi mu nama nshinga amateka y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko uvuga ko aciye hirya no hino ingene ubutunzi bw'uwo muryango bukoreshwa uvuga ko atawahengamiye kandi atagisata na kimwe utaciyemwo kuraba uko ubutunzi bwakoreshejwe umushingamateka Jeremy Ngendakumana atwara uwo mugwi amenyesha ko mu butunzi uwo muryango wabwirizwa gukoresha mu mwaka warangiye itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze wa 2015 ibice bigera kuri 65% ku ijana vyayo vyabudutse neza ico vyakoze natavuga igitigiri cayoba yarakoreshejwe nabi aremera ko habayemwo agahaze mu bice bitari bike
ibikuru bikuru n'ivyerekeye iby'abakozi kuntu batanze akazi cyane cyane ibyo bavuga ngo nabaha akazi kumanya mutohonya byari ibintu bidakurikije amategeko kandi ntibyari no mu mategeko ivyo rero ikintu kidakurikije amategeko usanga gica kigira n'utundi tunenge twinshi ugasanga utakurikije amategeko hari ibyo bunonekaye ni byerekeye ngene ibintu bigugwa ngene bagura ibintu ni byerekeye amafaranga y'amatax ibihugu bibwirizwa gusubiza mu muryango nkuko bavyemeranije twabasabye uko rero buhagarika ivyo byo gutanga akazi bidakurikije amategeko kandi bitateguwe mu mategeko oya mu byukuri nta amafaranga yanyurujwe hari usanga abantu byabagoye gukoresha neza amafaranga no gukurikiza inyene ibintu bigenda ubu nta amafaranga yanyuruzwa turabikurikirana neza barazi yuko iyo ujya mu ujeje kujya gusesangura ibiharuro natwebwe mu namashinga amateka turiroyemo barazi ko bikora byofatwa kandi ko ufata ingingo zikomeye
Ikiringo irgenzurwa ry'ubutunzi ryakozwemo Liberanfo Mukeko umunyamabanga mukuru wa YASE ahari ntiyari bwatogwe kuri raporo y'ubutunzi avuga ko ari byinshi amaze gukora kuva mu kwezi kwa gatatu agiyeho mu ntumbero yo kuziganya no gukoresha neza ubutunzi.
We have been reducing our delegations when they travel. We have been reducing.
Ahagira ati twaramaze gufata ingingo zo kugabanya abaja mu ngendo zitandukanye amafaranga bakoresha hamwe n'ikiringo bamara muri izo ngendo navyo byaragabanutse. Ati turi mu nzira nziza kuko kuva mu mwaka uheze mbere mu mezi atatu aheze twarashoboye kuziganya ibice hafi 65% vyayahora akoreshwa mu ngendo. Ati kindi nihutiye gukora no gufata ingingo ku bijanye no gutanga amasoko yo kugura ibintu byankenerwa. Ati iki ni kimwe mu by'umuryango umwe bwa buraya uduha imfashanyo wa mwatuneguye ko cane. Ati twamaze indwi zibiri nabo dukorana mu mwiherero i Nairobi muri Kenya hama tugaruka dufise umurongo ngendegwako. Ati turiko turaba ko uwo murongo w'ibikorwa no gutanga raporo bikorwa n'umukozi wese. Ati rero hari abo bitanezera namaze kubibona. Ati twarahagaritse n'itangwa ry'akazi mu bintu bidaciye mu mategeko. Ati biragoye ariko turizera ko muri kazoza kavuba tuzaba twafashe umurongo mwiza.
Now we have the hope that all the short-term positions in the near future will become established positions.
Iyi raporo yerekana ko hari imfashanyo mvamakungu zari zitezwe ko zitangwa ariko zitabonetse. Ni nk'imfashanyo zari gutangwa n'umuryango w'ubumwe bwa buraya gusomugwi w'abashinga amateka ujeje ubutunzi wizeye ko izo mfashanyo zizoboneka ubu kugira ngo imigambi y'iterambere iranguke mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Tuze mu Burundi kuri uyu wa gatatu hakozwe ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'indwi mu mashure y'akarorero mu bumanuko bw'u Burundi mu ntara ya Rutana. Zimwe mu ntonde zariko abagenewe icyo kibazo zarimwo amahinyu, nivyo umenyesha makuru wacu Fidelite Shatse yakurikiranye.
Icho kibazo cyakoze kuri wa gatatu cyagenewe gusaba abanyeshuri bose baje mu mwaka wa gatandatu cyagitunganije kubana babaye abambere ku mashuri bakomoka ko yamakwirise Rutana hakoreye abana bakomoka mu ntara yose ya Rutana. Hari intonde zimwe zimwe amazina y'ababaye abambere yasubirijwe n'ayandi. Twavugana n'umwe w'abavyeyi babibonye
abonetse dukete kutu irege itariho bavuga ngo uyu mwana ngo siwe yabaye wa mbere.
Ni abayobozi babitowe cyane abanyeshuri banyine ibanze baje kubisaba.
Umwe n'umuvyeyi yaje azanye umwana cyagaragaye neza mugabo ko yabibonye imbere y'igihe akiri muhira. Hanyuma rero yabaye ingwane kubera uwo mwana yabonye yuko atanditswe amategeko ntiyabaye akiza. Hanyuma haciye haza uwo wundi atatanzwe kuri lisi. Hanyuma acatazanye birete baca bararaba neza basanga niwe bayi wa mbere baca barafuta uwo wundi baca basubizaho uwo mwana acarinjira nta nduru zahabaye kuko uri gutera induru ntiyaje.
Umuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana batumenyesha ko igitigi cy'abanyeshuri batatu byagaragaye ko bashyize ku ntonde z'abakora kandi batari babaye aba mbere. Ngenze Buhoro Simeo aramutse ubwo buyobozi.
Baca bibaza ngo ni ugupfa kwinjira ariko basanze atari gupfa kwinjira ko twabanza kuraba impapuro twabatumye ko ari zo. Twabibonye kuko twaje turaraba ku rutonde bari baduhaye abayobozi tukadusanga uwo mwana ariko ntakwije amanota. Mugabo hariho uwundi yaje akwije amanota kandi yabaye uwa mbere. Uwo yacavamwo tubahamagaye ntibiyerekana. Tuzotohoza neza cyane ku ruhande rw'abayobozi b'indero ma komine batubwiye neza ingene byagenze mbere yuko bayiduheza bategetse kubanza bakaverifiye yuko byo babahaye ari byo.
Mu gihe hari mwasanga hariho uwikitse mu kiza bizoca bigenda gute?
Amategeko mu bushikiranganji bw'indero aratomoye n'umuyobozi ni ukuri cha tumusezerera.
Abanyeshuri bakoze ikigo cy'Igifaransa hamwe n'icy'ibiharuro igihe cy'isaha 5 n'igice. Abanyeshuri 200 bari bakoreye kuri Lise Rutana bari bahejeje gukora ibiharuro basohotse bihebuye ko vyabananiye.
Na operation yarimwo bagombye gutwirukana.
Yashoje cyakarero mwebwe murabona ko amahigo yaragabanuka.
Igifaransa kitadukuye yo vraiment amahigo yagabanutse. Kije gikaze n'ibiharuro. Turashobora gutaha.
Niki washaka kuja mushije cyakarero.
Ajewe ndahora mba nk'iyo mu bitoki muri giharo sindarinze ibintu ndagambe mbonye n'amatara mbere je kuva mvuka. Urumva nk'ubu ndashaka nkuri iki kibazo ndabe ko ndoja muri entrainer.
Ari kibazo uwo gitora umva uvuze amahigwe nyabaki
ndo bafuze amahigwe asha nezerewe cyane kubona yuko ndoja mu bihugu bicaye imbere.
Ame amwe mu kibazo nacho kunanira uzo buhombye
ndo basubiye inyuma kwe.
Abana bakore ku ngoma kuri ntara ya Rutana bajava mu hingi itandukanye y'intara. Bamwe muri bo bari baje bahekejwe n'abavyeyi. Icifuzo cyabo bavyeyi nuko abana babo boto ico kibazo maze bakaja kwiga muri amashuri y'akarorero kubera ko ubwabo bavyeyi kuja muri abo mashure ari ngira kamaro kuri abana bibarutse hamwe no kugihugu mwumenya ko abana bava kure baraye bongera barafungurirwa muri ico kibanza bakoreyemwo vyongeye bahava baronswa amafaranga 10,000 tike baje ko nkuko tubimenyeshwa n'umuyobozi w'indero mu ntara rutana tubibutse ko amashure y'akarorero mu Burundi agera kuri 6 akaba mu ntara za Bururi Ruyigi Kirundo Gitega na Bujumbura kumugabo mukuru w'intara rutana Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite kuri iyo nkuru. Tubibutsa ko muhandanya gukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio ijwi rya Amerika kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 Kigali mu Burundi, mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kanya turasozera ibiganiro makuru twari tubafitiye kuri isaha ya mbere. Imbere yaho reka dusubire tubibitsa incamake y'amakuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje uno musi wa gatatu ko igihugu ciwe citeguriye gukuraho ibihano mu butunzi vyafatiwe igihugu ca Myanmar. Ivyo inyuma y'ibiganiro yagiranye mu biro vy'iwe Maison Blanche n'ubonwa ko ariwe mutegetsi w'igihugu ca Myanmar Aung San Suu Kyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ziteguriye gukuraho ibihano zafatiye igihugu ca Myanmar citwa Birmania haheze igihe kirekire. Hillary Clinton ategekanya gusubira kubandanya kwiyamamaza ejo kuwa kane inyuma yo kwagize ibibazo vy'amagara. Yagize ivyo bibazo inyuma yuko avuye giturumbuka ku munsi w'Imana mu birori vyo kwibuka imyaka 15 irangiye habaye igitero c'iterabwoba mu gisagara ca New York ku itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2001. Amasanamu yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye Hillary Clinton adandabagirana imbere y'imodoka yari irindiye kumutwara. Kuyindi nkuru, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya mu mfunyapfunyo UEFA ryatoye uno musi kuwa gatatu n'amajwi 42-13 umunyeslovaniya Alexander Seferin kuba umuyobozi mushasha w'iryo shirahamwe. Seferin azosubirira Michel Platini wo mu Bufaransa yaziririjwe gukora imirimo iyo ariyo yose y'umupira w'amaguru mu kiringo c'imyaka 4 mu kwezi kwa gatanu kubera yarenze ku vyerekeye ukwigenza neza mu mabanga yarajejwe. Seferin yatsinze Michael Van Praag yari cegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe FIFA ishyirahamwe muri Antunga UEFA niwe muntu wenyine bahiganwa azorangiza ikiringo cya Michel Platini mu mwaka w'2019. Amagara ya Shimon Peres yari umutegetsi akomeye mu gihugu cya Israel ntiyifashe neza inyuma y'uko agize ibibazo byo mu bwongo. Ari muri koma yashizwemo n'abaganga mu bitaro byo ku murwa mukuru Tel Aviv inyuma y'uko aviriranye bikomeye mu bwongo. Mu gihe igihugu kirindi ibikurikira, Perez avuga ko yamara yatoye imitende gatoyi Rafi Walden umuganga wiwe akongera akaba ari n'umukwe wiwe avuga ko afise amahigwe y'ukurusimba. Juti zijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya kuri mikro mari kumwe nanje Fidel Niyonga ku buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na engineer Nelson Lopez wafashe amajwi agashira hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi. Ndabifurije kugira mwese umugoroba mwiza. Ndabatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.